mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Jean Diane nini nahazwe ngiye kwashikiriza makuru tubafitiye tukayahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tuyahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Abantu 13 barafuye abandi 8 barakomereka muri Algeria ejo ku munsi w'Imana igihe bisi yunguruza abantu yasekana n'ikamyo mu buraruko bushira uburengero bw'icyo gihugu. Iryo sanganya ryabereye mu ntara ya Naama ku birometero 650 mu bumanuko bw'umurwa mukuru Alger nkuko byashyikirijwe n'ubutegetsi. Abategetsi bavuze kandi ko batanguje amatohoza yo kumenya icyateye iryo sanganya. Amasanganya nk'ayo y'imodokari mu mabarabara ategwa cyane cyane n'umuvuduko urenze urugero w'imodokari arakunze kuba muri icyo gihugu cyo mu buraruko bwa Afrika. Intagondwa z'abajihadiste barishe abasirikare 5 ba Mali mu mutego zateze ejo ku munsi w'Imana hagati na hagati muri icyo gihugu. Igisirikare cya Mali cyavuze ko cyatanye mu mitwe n'umugwi utaramenyekana w'abakora iterabwoba. Cyongeye koko imodokari 5 z'igisirikare cya Mali zaturiwe kandi na 3 z'abateye nazo nyene zirasamburwa. Eka n'intagondwa 3 ziricwa. Kuva izo ntagondwa zishingiye ku idini rya Kiisilamu zitangura ibitero mu buraruko mu 2012 muri Mali, Mali imaze gutakaza ibihumbi by'abanyagihugu benshi bagizwe n'abasivile. Abo bicwa mu gihe amakungu hamwe n'inteko za ONU iz'Ubufaransa n'iza Afrika ziri mu gufasha muri Mali kurwanya abo baroberi. Ahandi havugwa ibitero by'intagondwa muri Afrika ni muri Burkina Faso. Abakekwa kuba intagondwa z'abajihadiste barishe abajandarume 3 mu buseruko bwa Burkina Faso ejo ku munsi w'Imana nyene kandi n'abantu batari bake bataramenyekana gushika ubu ntibazwi irengero. Abajejwe umutekano bavuze ko izo ntagondwa zateze igisasu giturika mu ibarabara imbere yo kurasa imodokari zarimo abajandarume bari baherekeje abakozi b'amashyirahamwe acukura ubutare. Imigwi y'abajihadiste muri Burkina Faso irakunze gutera abakozi b'amashyirahamwe acukura izahabu. Kimwe muri ibyo bitero cyahitanye abashika 38 mu kwezi kw'11 umwaka w'2019.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika kandi perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo ku munsi w'Imana yaratangaje umugambi wo gushyiraho pasiporo ya COVID-19 muri icyo gihugu mu gihe abagikekeranya ku kwiteza urucanco babandanya biyongera. Inyuma yaho bigaragariye ko abagabo batariko barahurumbira cyane urwo rucanco muri Afrika y'Epfo hamwe n'ikena ry'izo ncanco byatumye leta igira amakenga kw'icyo kiza gishobora kongera kurandagata. Mu ijambo yashikirije Abanyafrika y'Epfo kuri televiziyo, Perezida Ramaphosa yavuze ko gucandaga abantu arirwo rufunguruzo rwonyine rwo kongera kuzokugurura ubutunzi no gukinga ko hari ubundi bwoko bwa COVID-19 bugira kane butera. Igihugu cya Irani cyaremeye ko abagenduzi mpuzamakungu bagendura ahari amakamera agenzura ibibanza bihingurirwamo ubumara bwa nikleyeri hamwe no kuhafata amasanamu ya video. Iri tangazo ryashyizwe ahabona ku itariki ya 12 y'ukwezi kw'icyenda inyuma y'ibiganiro byahuje Rafael Grossi arongoye ikigo cya ONU kijejwe kugenzura ibya nikleyeri hamwe na Mohammad Islami arongoye ikigo cya Iran kijejwe ibya nikleyeri. Rwabaye urugendo rwa mbere rwa Grossi muri Iran kuva icyo gihugu kironse perezida mushasha Ibrahim Raisi mu kwezi k'umunani. Ibiganiro hagati ya Iran n'ibihugu rutura ku kugenzura programu ya nikleyeri ya Iran byahagaze kuva mu kwezi kwa gatandatu. Mu ntango z'uku kwezi ikigo cya ONU kigenzura iby'ubumara bwa nikleyeri cyarasohoye raporo ivuga ko Iran yongereje urugero rwo kuyungurura ubumara bwa uranium.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio trovewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Ikaze mu gice cha kabiri icano makuru ingingo nkuru nkuru zigiye kuyagira. Uburundi uheruka gufata ingingo yo kuduza amafaranga y'ikiro cikawa yimburwa n'umurimyi kigiye kugurwa amajanindwi mu gihe cahura ku mafaranga 550 y'amarundi. Abarimyi barashima ariko bagasaba ko ico giciro kiduzwa gusumvya uko biri.
Bonge amahera make n'ukuri uravye rikaja ku 2000 gucyo na karoro camwe chatatu byovana
harimo akarasho gatoya mugabo bivanye n'imvune cyane igitego cy'ikawa gifishe badukwiriye yuko umurimyi yongerwa amahera 1000.
Aba ni bamwe mu barimyi b'ikawa bo ku mutumba wa Gitebe turi muri commune Mugina y'intara ya Cibitoke iherereye mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Mu Rwanda naho havugwa ibitigiri vy'abiyahura vyiyongera. Ano makuru yose arimo na yagezweho mu gisata cha sport mu Rwanda no mu Burundi turi rambura mukanyi sasa. Ngere ndabahikaze njuti bakunzi bijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi herutse gufata ingingo yo kuduza amafaranga y'ikiro cikawa yimburwa n'umurimyi kigiye kugurwa amafaranga y'amarundi 700 mu gihe cahura ku 550. Abarimyi barashima ino ngingo ariko bagasaba ko ikawa yoduzwa cana gaciro kuko kubgabo itungisha abayirangura kurusha abayirima. Ibindi kuri no nkuru tubibaza mgenzi wacu Elo Jurika neza akurira mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Leta y'u Burundi imenyesha kuri ko yita ku rutare kugira abarimyi b'ikawa boroherwe kandi baronke ivyankenerwa vyose mu ntumbero yo kugwiza umwimbu uzobashoboza kubona inyungu yisununuye. Itanga karorero ku matuta y'imivyaro y'ikawa yegereza abanyagihugu kunagura ibipimo ukuronsa ifumbire abarimyi b'ikawa kugihe n'ibindi. Emmanuel Ndorimana umunyamabanga ntayegayezwa mu shikanganje bujejwe urimyi yemeza ko n'ikibazo c'agahembo kahora gateba gushikira abarimyi ubucatorewe umuti. Aya ari muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza mu buraruko ahabereye isekeza ryo guhemba ku nshuro ya kabiri ari nayo ya nyuma mu mwaka.
Ikawa yagugwa 500 kilo cy'ikawa itonoye bwa mu nyuma leta cyashyira ko 50 aba 550. Umwaka rero yaraye kandi yaraye yiciye umujya twavuye ku 550 igaca yongera kujya na 50 agaca 700 siyo mwarose.
Ariko abarimyi b'ikawa nk'aba bo ku mutumba wa Gitebe muri komine Mugina ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bavuga kurugira amafaranga yadubwijwe ko ku kiro rudahagije na gato bifuza n'imiburiye buriye ku kiro kigurwa 1500.
Turabye igiciro n'aba bacongeye y'amahera ni make cyane urabye ibintu bica mu ikawa urebye amahera y'ubu nayo yarataye agaciro ayo 700 yonyene n'ikiro cy'umuceri n'ikigura 700 cyangwa ikiro cy'ibiharage ucuraba rero ko ibyo twimira twebwe bifisa ibeye ndende gusomba igitegwa njabuka amazi kugera twebwe tubona abarimyi b'ikawa ko tworohewe nuko niburiburi uraho ku kiro cy'ata aho bafashije umurimyi w'ikawa kuko ikawa ntiri kisaba umugeni kawa ntiri cyubaka inzu
umva ucusanga amenga rero umuntu muto muto amenga asa nuko amenga yabaye ntabwa. Mbonge amahera make n'ukuri uravye rikaja ku 2000 gucyo na karoro camwe cy'atatu byovana.
Ikindi leta yomenya ni gitegwa cera rimwe mu mwaka nk'ibigoro urashaka kurima kabiri mu mwaka mugabe ikawa ni rimwe mu mwaka hari gihe no mu mwaka uribura ugashusanga rero ukushiramo amahera utazogarutse.
Ajyo mbere nakuze mpenga sana ko ndagishiramo maze kubara ko ribuza amahera yari ugeze ku 330 navuga ati biko yasa niko biduga kana amahera yari yarangiriye akamaro ahishize mu gitoki hanze ryafise dolari natwe nibaduhe bashimisha umurimyi n'ukuri
harimo akarasho gatoya mugabo bivanye n'imvune cyane igitego cy'ikawa gifishe badukwiriye yuko umurimyi yongerwa amahera 1000 kuko abanyagihugu ikawa kenshi bivanye n'imvune rifishe ntago bakivyitako byishwe ko birandura ibindi babisibisha ushoye usanga umurimyi ahomba yadepashije uburyo bwishi mu gusasira mu kupomba kumwe n'igihugu abona menga iyo ari karava niyo ari karaja ko nta ntambwe irabarashika ko cyane.
Abandi barimyi bo mu ntara ya Kayanza mu buraruko imwe mu nyimbuka mu ikawa nyinshi bivuza ko abaguzi imva amahanga biyizira ku matonorero aho gucisha ku bandi bantu n'amashira hamwe bemeza nabo nyeneye ko habaye kudebukirwa abarimyi benshi basubiriza ikawa ibindi biterwa
haya ku isoko muza makungu mugerageze kudufasha gushikira barya abaguzi bo hanze bari baduza gaciro kugira ngo umurimyi aronke akisunura ko turavye giciro dufise ubu n'ukuri ni gishemeye cyane je ndo murimye w'ikawa nta mu mirimo y'iminsi yose nta kazi kandi mfise nako kurimba kawa yacu ko tubona amafaranga dushikira nabi nabi ko twifuza kuyikarangira twebwe nyene tukayibishira mu paki bwiza twebwe nyene twayishura ku isoko mpuzamakungu urya muguzo yayinwa ku bwa nyuma icyo nicyo twifuza ko coba kandi mwabona ibi byofasha igihugu bigafasha n'abanyagihugu
uri murimye w'ikawa gaharura kuva ikawa ugitangura kuyirima kugera ku myaka ine ayitangurira kwama ibisasizo hari gari byugura amahera uvyikoreza amahera gusasira ubwawe nashaka gusasira uwenyera ahiga umukozi haragira igihe nyene usanga hageze no kuyikata ukayiharurira hirya no hino za gusanga bitari munsi y'ibihumbi 500 biba byaragutwaye kurinda ugeraho vuga ati ndarose umwimbu wa mbere ikiro c'ikawa ari igiterwa mpuzamakungu gishoka hanze kirushwa amahera n'igiterwa c'ibiharage vyirumva ko ari bitera soni kuri twebwe abarimyi harimo ubuhombe cyane kuko nta yindi nzahabu twari dufise mu Burundi atari izo kawa nyene benshi muri twebwe abarimyi nabo bamaze kuza barazirandagura bazisubiriza ibitoke kuko babona igitoke cama gatatu mu mwaka ugasanga ku ngundi umuntu arakura igitoke atari cyo kimwe ikawa mugabo dutera umwete kumbe ikiro c'ikawa kakiduza ntaco buza n'uwayihevye adasubira kuyikorera
umunyamabanga ntahigahezwa mu bushikanganji bujejwe uburimyi arahumuriza ku biciro bizogenda biduga uko mwimbo wiyongera
kana akigoro itegerezwa gushikira bene igihugu bayo kugira ngo bateze imbere igihugu uko bizoza biragenda neza mukimburika wa nziza ya kanovera ikaronka amafaranga yisononoye ntankeka ko nayizoheza ikaduza urutoki ishaka kugukira ku bene igihugu leta iriho kubera mwebwe ndetse noneho leta nibande ni mwebwe nyene ikibonetse cyose rero leta izoheza ikibashikirize
ikawa injizi igihugu cy'u Burundi bice 97% by'amafaranga y'agaciro buri mwaka hisunze ubitigiri by'ubushikanganji bw'igega cya leta umwimbo wayo hari gihe ushika ku matoni 30% Eloge urikaneza ijwi rya Amerika
Eloge urakenuye tukiri kuyavugwa ku Burundi president w'ico gihugu aheruka gutanguza icese rusansuma izokorwa mu gihugu cyose ni rusansuma igamije kumenya ingene abarundi bose bangana gushika ubu ingene babayeho n'ubutunzi bafise ingene bungana naho buturuka rusansuma y'igihugu cyose yaheruka mu mwaka w'2008 umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru atubwire ku muriri w'ino nkuru
Rusasuma nkuru y'igihugu cyose yatangujwe icese kuri uyu wa gatano izorangira mu mwaka uza w'2022. Umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yuguruye ibikorwa vy'iyo rusansuma ahamagarira abantu bose baba mu Burundi kuyitabira atanumwe avuyemo bitekanire ko abayikora bazoca ku rugo rwose mu gihugu ku mitumba yose iri mu Burundi.
Tubahamagariye kwitabira iyi rusasuma tubasaba kandi kuzokwishura neza ibibazo bazobabaza kugira ngo ntihagire urugo na rumwe rwobura ayo mahigwe canke ngo ruhabe rutanga inyishu zitarizo abatazokwitaba rusasuma bizoba bisa n'uko batari mu gihugu kuko ibiharuro vyiza ivyo bifasha mu iterambere ry'igihugu bigatanga ishusho y'ingene bisata bitandukanye byifashe mu gihugu bikerekana kandi nahakwiye gushigwa ingufu nyinshi mu guteza imbere igihugu bitubera nk'umunzane upima aho igihugu kigeze mu iterambere ry'abene gihugu mu bijanye n'ingene babayeho uko bakika umusaya naho bakura mikoro ndizeye yuko abantu bose bagiye kuja ku kivi kugira ngo isuzuma rizere igere risanga twese tumeze neza kuko mu migenzo y'ikirundi nta uhaya ubukene nta uhaya amabikuriwe
iyo rusansuma igira kane inyuma y'izindi zabaye mu mwaka w'igimekime 1979 muri 1990 no mu 2008 rusansuma yatangujwe icese uyu munsi iranafise ico itandukaniye ko n'izo zindi nk'uko perezida Ndayishimiye yavyibukije ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura
zozo zagarukira kuri rusasuma yabene gihugu n'uburaro gusa iyi rusasuma izofasha no gutororokanya ibiharuro bijanye n'uburimyi n'ubworozi nayo ibizovamwe navyo nivyo bizofasha leta gushyira mu ngiro migambi yo guteza imbere bimwe biboneka igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kugira ngenderwa ko mu kugwanya ubukene maze ya hangiro ingene dushaka ko Burundi bwo bumeze mu mwaka w'2025 turishige ko bidatevye kuko murabona dusigaje imyaka itatu gusa bizodufasha rero mu ngo zacu kwisuzuma no kubona aho turiko turagwiza umwimbo naho twadebukiwe gutyo bidufashe kwigira inama.
Ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu gihugu Istebu kiributsa bikuru bikuru bizoshimikirwa ko irwande yo guharura baba mu gihugu. Nikora ndayishimiye n'umuyobozi mukuru wa Istebu.
Ubwa mbere icyo tutezwa kuraba ni ukuvanda kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi n'iki mbe borora ibiki barimi ibiki bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima. Hariho ibikoresho bigezweho cyane bakoresha za bikoresho bya kera, hanyuma tuzajya dukora andi matohoza yimbitse mu bijyanye n'uburozi n'uburimyi bw'imboga n'ibyamwa n'abatera ibiti borora inzuki.
Uwundi mugambi w'iyo rusansuma no gukangurira abarundi kugabanya imvyaro nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana.
Leta y'u Burundi iraje ushinga n'uko abenegihugu bogira amagara meza. Gutandukanya imvyaro no kuvyara bake ni inkomoko y'amagara meza. Nico gituma duhamagariye abenegihugu kugabanya imvyaro kugira dushikire rya hangiro ry'igihugu cacu cyuko mu mwaka wa 2025 atamuvyeyi yorenza abana batatu.
Icyo gikorwa cha rusansuma nkuru gifashwe mu mugongo na ONU biciye mu gisata cayo kijejwe abanyagihugu nibwirana ry'abantu Finwap. Ikigo Istebu cerekana ko gifatiye kuri rusansuma iheruka ninge n'abanyagihugu biyongereye ubabarundi barenga gato imiliyoni 12 ibice 13 kwijana vyabo baba mu bisagara mu gihe ibice birenga 80 kwijana nabo arabarimye. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyabandanirize mu Rwanda avuga ibitigiri by'abiyahura bibandanya kwiyongera. Habajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bakeka ko ingaruka za COVID ya 19 ziriko zibigiramwo uruhara. Bamwe mu bagerageje kwiyahura ariko ntibabishike ko bo basaba ikibano kwegera abafise ibibazo mu ntumbero yo kubarinda gahinda kumurengera rimwe na rimwe kabatuma biyahura. Inkuru yumenyesha makuru wacu ikigari mu Rwanda Asumta Kabuye.
Imibare igaragazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIBU yerekana ko mu myaka ibiri ishize abantu bagera kuri 576 aribo biyahuye. Umuvugizi w'uru rwego Murangira Thierry yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko bagikora ubusesenguzi bwimbitse ku cyaba gitera iki kibazo. Nubwo impamvu zitera abantu kwiyahura zigenda zitandukana ku muntu ku wundi, abagerageje kwiyahura bakabireka batarabibasha bavuga ko imibanire mibi mu miryango n'ihungabana biza kwisonga mu byatuma umuntu yiyambura ubuzima. Madam Mukanziye Goretti n'umwe mu bashatse kwiyahura ariko akaza kubireka atarabigeraho yasobanuye bimwe mu byabimuteye.
Ntangiriro byambayeho ihungabana n'iribi cyane, ntangiriro no gutekereza ibibi gusa byambayeho. Ibyiza ndabyibagirwa, nkibuka ko nabyaye umwana agahita apfa, nkibuka ko inda zavuyemo, nkumva nk'ijwi rimbwira ngo ukeneye kuruhuka. Numva noneho kuba urugo runaniye nari nabibonye ko rwananiye, ariko natangiye gutangira kumva noneho presence iganya ariyo gupfa. Bari baranayimze kumva abantu bavuga ngo giti cy'imbungu ikindi gimba bakirica utu tuntu nagitangiye kudutekerezaho. Ntangira no gushaka no gufata impapuro ndazica nkajya mvuga ngo ndamwandikira ibi ndamwandikira ibi, hari abundi bushime hari abundi bugaye. Maze nk'iminsi ibiri mbitekereza numva byarangiye, numva ndimo kubitegura, nibwo numvise ijwi rimbwira ngo ibuka inama ujye ugira abandi kuba ubabwira yuko ibyiza biri imbere. Ubwira yo inkuru ya Yosefu yuko yaciye mu bikomeye ariko bikarangira ageze ku Imana yamuteguriye kandi biciye mu mibabaro, nahise numva urumuri runjemo ntangira gutekereza ibyiza. None ntangira kumva ibyiza ifuye ryo kubaho.
Kugeza ubu nta rwego na rumwe rwari rwasohora ubushakashatsi ku mpamvu zaba zitera iki kibazo, ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC gitangaza ko imibare ivugwa yabiyahura yabari mike ugeranije n'abakirwa mu bitaro baba batabashije kwiyahura. Dr Jean Damascene Yamuremye ushinzwe agashami gashinzwe ubuzima bw'indwara zo mu mutwe muri RBC avuga ko hari abantu bakira kwa muganga bagizwe ingaruka zo gushaka kwiyahura ariko ntibabigereho.
Iyo urebye abiyahura ni benshi kurenza abavugwa, kubera ko ari nabiyahura ndetse abantu bakabigira nibanga. Twafashe imibare yo kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa gatandatu muri uyu mwaka, dusanga abateshejwe kwiyahura bakaza mu bitaro kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu no kwa gatandatu twari tumaze kugira abantu 700 mu bitaro na masantu de sante twashushe n'ababigereranya n'umwaka ushize wa 20 ariho twabonye aba ibibazo bya COVID dusangaho twari twagize 746 twagerageje kureba umwaka wabanjirije COVID ari we 2019 twari dufite abantu gusa 342. Murumva ko mu mwaka wakurikiyeho abantu bikubye inshuro ebyiri.
Uyu muganga agarwa ku mpamvu zimwe na zimwe zitera abo bantu gushaka kwiyambura ubuzima.
Babaga bafite ibibazo byo kumva badafite icyizere, badafite icyizere cyo kubaho. Abenshi babaga bafite ikibazo mu mibanire yabo n'abandi bantu babana. Niho nshaka no gukura urujijo ku bantu bibwira ko umuntu yiyahura kubera imibereho mibi. Abenshi ntabwo ari abantu bameze nabi, arabiyahura kandi bafite ibintu. Nyine iyo umuntu abiyiwe n'ubuzima hazamo kwiyanga no kwanga ibintu byose ndetse n'abandi, nawe ubwawe ukiyanga, ari byo biri bugaragazwe n'agahinda gakabije.
Kugeza ubu abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe batangaza ko mbere y'uko abantu benshi biyahura babanza kubigaragaza. Madamu Mukanziye yumvikanisha ko umuryango nyarwanda ukwiye gufasha abantu bafite ibibazo binyuranye bataragira ku rwego rwo kwiyambura ubuzima.
Tubonye umuntu agenda ava mu bandi yigunga, mwaganira akavuga ati ndumva kubaho gupfa bihindutira kubaho, ari umuntu mwiza yamukurikirana. Ahari hari urukundo yavuhaje urwango nk'umuntu wakundaga kubera kubwira ngo ndakwanga utazi ikintu kibi wakoze gihambaye. Ndibuka ko najyaga nandika utubarwa nkambwira ngo mbabarira, niba hari ikintu nakoreye ndabona utavuga. Ese imyaka umaze tutavugana urumva bimeze bite? Urugo rubi rurica ugapfa uhagaze. Ibyo rero abantu b'inshuti zacu tubafashe gutyo, tubamenye mbese winjire mu buzima bwe kugeza aho uvuga utari kuyu muntu afite ikihe kibazo ko atagifikwambwira ngo nasinzira. Mbese bya bindi byiza nubona agenda bivaho, nawe yaba igihangange gute? Umenye ngo afite ihungabana rishobora no kumugeza muri depression. Benshi bivuga kwiyanga burundu kumva wakwiyahura.
Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wa OMS ivuga ko abantu 1,000,000 biyahura ku isi buri mwaka, bivuze ko buri masegonda 40 hari umuntu uba wiyahuye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ayagezeho mu gisata cha sport n'imikino ubu naho tuhera mu gihugu cy'u Burundi, aho mu mupira w'amaguru imigwi ya Bumamuru na Message Ngozi yaserukiye Burundi mu nkino za Afrika 5-1 watahukanye intsinzi. Muri basketball naho mu nkino zibanziriza ihiganwa imirwi ya Remesha New Star Dynamo n'Urunani iramaze kuronka uburenganzira bwo kuzokina igice gikurikira mu kurindira ko iyindi migwi ikina. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Zere Hatungimana.
Izo nkino zatunganijwe n'ubuyobozi bushasha bw'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi mu kwitegurira ihiganwa rishasha ry'uno mwaka. Umugwi wa Remesha mushasha mu ihiganwa ry'i Bujumbura ni watangaje abantu benshi mu kwirahira Kerne yatwaye igikombe cy'ihiganwa ry'i Bujumbura mu mwaka uheze ku manota 78-69. Umenyereza w'uwo mugwi urimwo abakinnyi benshi bavuye muri Jimkana Eme Bitagoye amenyesha ko iyo ntsinzi yabanejereje mu mugwi wabo ugikeneye vyinshi.
Bwe bwa mbere hari ingorane twagize z'abakinyi bashasha dufise bataziranye n'abandi. Twashoboye gukina defense ya Omaome mugabo kubera kutamenyerana kw'abakinyi bashasha n'abasanzwe bariho, hari ukuntu wasanga batumvikana. Mugabo twashoboye gukina umupira unyaruka, turashobora kugira gutsinda.
umenyereza yatwaye ibikombe byinshi amenyereza New Star amenyesha ko no muri Remesha azanywe no gutwara ibikombe.
Twebwe twaje muri rihiganwa kugira dutware ico gikombe niyo objective twaje dufise kandi ibaza ko tuzobishika ko turafise icyizere. Murabona ekipe imaze umwaka wose itari kirakina iri muri manque de competition hamika cishika itsinda ekipe championne au niveau y'Ibujumbura. Ndibaza yuko ari ibintu byiza twerekanye ko ariho turi.
Umugwi wa Kern umenyereza wawo aremeza ko basamaye mu minota ya nyuma insinzi cibaca mu gyahumye.
Ya mbere nuko ariho abakinyi bashasha tutarashobora kumenyerana cyane gose nkuko ngo dukineje nyo twari dusanzwe dukina ni kimwe mu bintu bituma uno munsi tutari ko turakina neza ama match nkuko tubyipfuza ariko kandi match y'ubu nyene kimwe mu bintu bya tumwe twitakaza habayemo manque ya concentration novuga ku kanyuma kugira ngo bacu badutsinda panier yatumye batuje imbere amanota 2 panier ya 3 points twari imbere inota rimwe bacu batuje imbere amanota 2 kuri panier ya 3 points ariko nizera ko tuzoshobora gukosora hanyuma niyo twagaruka mu rukino.
Mu zindi nkino zabaye Dinamo yatsinze Aigle Noir ku minota 78 kuri 68 Urunani rutsinda Muzinga ku minota 89 kuri 56 nayo New Star ikaba yarigishije basketball mu gwa Mutanga United mu kutsinda ku manota 125 kuri 67. Mu mupira w'amaguru naho imigwi y'u Burundi iri kwiraserukira u Burundi mu nkino za Afrika ntiyavyitwayemo neza cyane. Mu gwa Bumamuru ukina inkino z'imigwi yatwaye ibikombe wabo wanganije na Diable Noir yo mu gihugu cya Congo Brazzaville busa ku bundi. Umugwi wa Bumamuru ukaba wakeniye Dar es Salaam ku kibuga cya Azam kuko mu Burundi ibibuga byose ishyiramo ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF byabihagaritse kuko bidakwije ibisabwa kugira vyakira inkino mpuzamakungu. Niger naho mu nkino zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo Message Ngozi yanganije n'umugwi wa Union Sportive de la Gendarmerie igitsinda kimwe ku kindi. Urukino rwo gusubiriza Message Ngozi nayo nyene ikazokinira i Dar es Salaam muri Tanzania. Kubona rero imigwi y'u Burundi ikinira inkino zayo hanze y'u Burundi n'agahombo gakomeye kuko ikina itagira abayishigikiye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Desire Hatungimana cukurirwa mu ngata na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira ayagezeho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mupira w'amaguru ejo ku cyumweru ikipe ya APRFC mu Rwanda yahuye na Mogadishu City Club yo muri Somalia ni mu mukino ubanza w'icyiciro cy'intangiriro mu guhatanira igikombe cya Afrika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo. Uyu mukino wabereye muri Djibouti warangiye amakipe yombi aguye miswi kuko yanganyije ubusa ku busa. Umukino wo kwishyura uzabera hano i Kigali kuri iki cyumweru tariki ya 19 y'ukwezi kwa 9. Ikipe izakuramo indi hagati ya APRFC na Mogadishu City Club mu cyiciro gikurikiraho izahita ihura na Etoile du Sahel yo muri Tunisia. Mu mukino wo cya volleyball irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu ririmo kubera mu Rwanda rirakomeje. Mu kicyo cy'amakipe y'abagabo ejo bundi kwa gatandatu nibwo hamenyekanye amakipe ane agomba gukina imikino kimwe cya kabiri kirangiza uyu munsi kwa mbere. Ikipe y'igihugu ya Cameroon yasezereye Nigeria yitsinze amaseta 3-1. Tunisia ikuramo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nyuma yo kwitsinda amaseta 3 ku busa. Misiri yavanyemo Uganda ku maseta 3-1. Hanyuma Maroc isezereye ikipe y'igihugu y'u Rwanda yitsinze amaseta 3 ku busa. Inzozi z'abasore b'u Rwanda bayowe n'umutoza w'umunyabrazil Paulo de Tarso zahise zirangiriraho nubwo bari bafite intego yo kuzagarukira kure hashoboka muri rushanwa.
Objective dufite nuko nka mukinyi mu mutwe bavuga yuko byaba byiza tugeze kuri hashoboka ko turi iwacu. So tuzagerageza mu minsi mike dusigaranye twitoze volleyball n'umukino warugeze ku rwego rwiza uza kuzasubira inyuma mu myaka mike ishize ariko uyu munsi nkeka yuko hari ikintu kiziyongera kikazamukaho gatoya.
Uyu munsi kwa mbere hateganyijwe imikino kimwe cya kabiri kirangiza guhera saa 8 Cameroon irahura na Maroc hanyuma Misiri iza gucakirana na Tunisia guhera saa 10. Mu kicyo cy'amakipe y'ibihugu y'abagabo muri rushanwa ry'igikombe cya Afrika cya volleyball amakipe 16 niyo yaserutse akaba yaragabanyije mu matsinda ane. Itsinda rya mbere ryari rigizwe n'u Rwanda, Burundi, Uganda na Burkina Faso. Mu itsinda rya kabiri harimo Tunisia, Nigeria, Ethiopia na Sudani y'Epfo. Itsinda rya gatatu ryari rigizwe na Cameroon, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Niger na Mali. Naho mu itsinda rya kane hakabamo Misiri, Maroc, Kenya na Tanzania. Mu kicyo cy'amakipe y'abagore irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika muri volleyball ryatangije ku cyumweru muri Kigali Arena i Remera. Amakipe 9 niyo yitabiriye akabagabanyije mu matsinda abiri. Mu itsinda rya mbere harimo u Rwanda, Senegali, Maroc na Nigeria. Mu itsinda rya kabiri hakabamo Cameroon, Kenya, Burundi, Tunisia na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
akabinunga duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro twari tuwafitiye muri kano gatondo dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bibashikire kuri micro mari kumena Jewe Diana nini nahazwe yakoze Facile Gebehu yavyegeranije twese ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye twifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho butaha.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.